Mirambira sa Mirana. Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe nikaze makuru 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 yaranzindwi turiko turasozera turi kwigena kerezo rya 19 ruheshi umwaka w'2022 Jose Nkaze kuri micro sangwe ikaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasavye ikigongwe kumana kubera amabi atandukanye avuga ko akogwa n'indongozi hari mu gikorane c'umugambwe CNDD-FDD kuri uyu wa kane uheze yariko ahimbaza imyaka ibiri amaze ku butegetsi urunani RCP ruhamagarira abarundi kuba intungane ruri yamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu kuko afise uburenganzira bwo guhana abakora ayo mabi ido nido na Josephine Jones Nkunzimana
muri cyo gikorane cyabereye mu ntara ya Murambya cy'umugambwe CNDD-FDD witiriye icyo gushima Imana ku myaka ibiri Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi umukuru w'igihugu mu masengesho yiwe asaba ikigongwe ku mabi yose akogwa n'abategetsi b'igihugu na cyane cyane abirigwa barasahura ubutunzi bw'abandi abandi kuba intungane baranegura iyo mvugo y'umukuru w'igihugu Gervais Nibigira icegera cy'urongoye ubwo runani asigura ko ayo majambo yerekana neza ko warongoye igihugu atazi gutandukanya amabanga afise yo kurongora igihugu hamwe n'amasengesho
ubwo naho n'amajambo yerekana yuko hariho kwitiranya iby'intwaro hamwe n'ibijanye n'amasengesho canke iby'amadini bwa kabiri nuko mukuru yirengagiza uburenganzira ahabwa n'ibyiza shingiro ahabwa n'amategeko yandi y'igihugu umukuru w'igihugu ntategerezwa gusabira ikigongwe abantu bacumuye ku gihugu canke ku bantu ariko ategerezwa gufata ingingo yisunze amategeko arekurirwa n'ibyiza shingiro cyane cyane ikaba ari amategeko yose y'igihugu kindi shuka kandi nuko tubona yuko yirengagiza nkana abo bantu bose rwarundi mu gihugu akaba bazi ariko adashoboye kubahana ariko rero hariho abajejwe rero nabo gushyira mu ngiro amateko aba yatowe canke yatowe n'abashinzwe amateka canke yatowe n'igihugu cyane cyane n'iryo shingiro rima uburenganzira budasanzwe bwo gukoresha ububasha afise kugira ngo afashe ko abantu bagira amakosa bose mu gihugu bashobora guhanwa hisunzwe amategeko
ubwo runani rugasaba umukuru w'igihugu gukoresha nyabuna ububasha ahabwa n'amategeko mu guhana abakora amabi kuko asanzwe abizi amasengesho nayo akayarekera ababijeje
arakenuye Josephine Jones Nkunzimana Burundi bwarasubiye inyuma cyane mu bijanye na politiki muri imyaka ibiri heze Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi ibyo nibivugwa na Frederico Bamvyumvira arongoye Sefor Ahusha aho avuga ko ubutegetsi butitandukanye n'umugambwe CNDD-FDD uwo munye politiki akavuga kandi ko n'inama nshingamateka aho gukorera ku nyungu z'abanyagihugu ikorera ku nyungu z'umugambwe mu gutora amategeko tega matwi Federico Bamvuga inyumvira
umugambwe CNDD-FDD niwo utwara igihugu kandi ukitiranya iby'umugambwe n'iby'igihugu yarabivuze neza ejo bundi umukuru wawo uyu secretary general wawo yaravuze neza ati burya uyu so umugambwe n'igihugu umaze rero kwitiranya igihugu n'umugambwe ucumenya ko ari yo ntumbero ya politike ari ituma byose bica bigenda neza cyangwa bigenda nabi ni ukuvuga umugambwe umwe nawo nakaga ku gihugu mutigute ni uko umugambwe ariwo ucutegura amatora uyiba sekaseseshwa rumuri hanyuma ugacushiraho ushiraho inzego zose z'igihugu ugwego gwa mbere nabashinga amateka nabakenguza amateka abo batorwa hisunzwe ibyo mugambwe CNDD-FDD ushaka no kuvuga sabantu babashoboye gukorera neza abanyagihugu guserukira abanyagihugu nabantu babayifitiye bafiswe ko imigambi ya CNDD-FDD gusa no kuvuga muri ico gihe inama nshinga amateka na nkenguza amateka ntibaraba guserukira igihugu babaraba gukoreshwa mu gutora amategeko uwo mugambwe uba wipfuza kandi byaribonekeje kenshi abashikiranganje imbere y'inama nshinga amateka bigenza nko kumenga nibo ba patron b'inama nshinga amateka icya kabiri ni leta iyo leta nayo ni ya CNDD-FDD nyene mu bisanzwe ibibi byose biba mu gihugu gusenyura amazu gutoteza abantu kugendesha amaguru abantu kwicisha inzira abantu kwicisha ubukene kubica byo byose ni mugambi wa leta iyo na mashinga amateka nayo igahezagira hari wabuze neza ati naje ngaha kugira ngo muhezagire ibyo jewe nzanye ati nimwibaze ngo murabijyana kwa president ati musanga turi bamwe ibyo byose byerekana yuko iyo politike yabo ari imwe turi make ntitwateye imbere twarasubiye inyuma kandi nibiharuro biravyerekana
tukiri muri politike muri aya makuru makuru yaranze inundwi ingingo nshasha nayo yukugabura intara z'u Burundi yakiriwe neza na Francis Rohero umukandida yigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora aheruka Francis Rohero amenyesha ko uwo mugambi wari muyo yashize imbere agasaba ko abagiye kurongora intara n'amakomine boba abantu babishoboye kandi bagatorwa mu muco kurikira
Ningingo nziza bashoboye gufata kandi nibaze ko ari kintu biyumviriye bakaciga ko cyane gose iba ningingo itaje nk'ibishobisho mugabo ari ingingo batahura neza ico bagira bayimaze nize bazoyikurikiza nkaba nibutsa ko gufata ingingo ni kimwe kumenya ico ikoza naho ni kindi ubwa mbere biragabanye bimwe bitaru rwa administratif murazi umuntu aciye hose ahahura asanga umengo harabategetsi abita abategetsi ugasanga ni benshi bakenera ibica nk'ibiriya impapuro nyinshi ituma abanzi dindiza abantu mu bikorwa barimo ahuciye hose mu kavu gatonyi ugasanga hari umuntu agaba aho hose ibyo byose urumva bica bigabanuka igihugu umuntu akumva ko asanzukiwe kuja kure ku gihugu cyari cyuzuyemo imbibe aho uca hose umengo hari umuntu ahiganziye ibyo biragabanuka cyaka kabiri no kuronka intara zagutse aho ahakorerwa ibikorwa binini by'iterambere hamwe uri kuragira umugambi umengo ntiwimiriwe urafisi yubushikana hama leta ikagira ama investissement akomeye mu byo gushora amahera y'igihugu mu migambi minini ihuza abantu babiri kure na kure ikindi naco nuko abarundi bariko baraja muco no kwita tudumbidumbi sectarisme aho akantu gato gatume ngo bose bashaka kugira biyitakagwe ukabona no muri no minsi havutse ibintu makoperative ibihumbi n'ibihumbi atacu yo bamaze aho kugira imigwi minini y'iterambere ihuje abantu benshi mu bihemba binini binini ivyo rero nivyo ntahura bimwe bizana ico bita ama ferme de production haba mu vy'uburimyi haba mu vy'ubworozi bikaba ibintu binini bishobwamo amahera y'igihugu kugira ngo bikore atatu dumbi tukutukwi abantu mengo turimo nibaza rero yuko ivyo iyo bikozwe neza bidutuma tudasubira kwicuza kuko bidakozwe neza ejo hazoza abandi basha basubira kwagura intara muri ivuka intara zarigeze kubanki haba baziyongereza haba bazigabanya nitwa koma rero muri uwo mukino ni vyiza yuko umuntu afata ingingo nkiyo abazica agomba kuyimaza mu vy'ubutunzi bikagira akamaro
inzamba
turabandanya makuru twabateguriye abasirikare 8 b'inkwanzangabo b'u Burundi nibo birukanywe mu gihugu ca Somalia mu kiringo kidashika ukwezi bashitse muri ico gihugu imvo zatumye birukanywa ahanini n'ubusuma bw'ibikoresho basanzwe bakoresha mu nteko z'ubumwe bwa Afrika ATMIS itangazo ribirukana muri ico gihugu ryatewe ku mukono na General de Brigade Elinda Yizigiye batazira muzinga arongoye inteko z'u Burundi ziri muri contingent igiri ya 14 inkuru tubaza Vanessa Muhiteka
Abasirikare n'intwa z'ingabo zifite ipitege rije na koloneli babiri n'afite ipitege ya majoro batandatu abona bonye rije na koloneli zibariga rije na koloneli bigirirwa majoro nahayo majoro Nkurunziza majoro Nzeyimana majoro Ngabonziza Martien uwo akaba yahora arongoye bataya 66 icegera ciwe majoro de Nzeyimana hamwe na majoro de Nsengiyumva amakuru atangwa n'abasirikare bari muri Somalia amenyesha ko izo ntwa z'ingabo zose zirukanywe mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri ico gihugu bagirizwa ubusuma bw'ibikoresho bigenewe abasirikare bigizwe ahanini n'ibitoro hamwe n'ibifungurwa batatu birukanywe bava ku kirindiro kiri ahitwa Mitigu abandi batanu nabo birukanwa bava ahitwa Malsa ubusuma bw'ibikoresho bigenewe abasirikare b'u Burundi bari mu nteko z'ubumwe bwa Afrika Admisha bukaba bwahura buvugwa ku basirikare ntibahanwe mbere kakaba akamizwe n'ingoma amakuru atangwa n'abasirikare nyine akavuga ko n'igitero cakozwe ku kirindiro c'inteko z'u Burundi ziri mu gihugu ca Somalia mu ntango z'ukwezi kwa gatanu abahateye boba bari bamaze igihe baza kugurira bimwe mu bikoresho byibwe abasirikare ukwirukanwa abo basirikare b'intwazangabo umunani bikaba bibaye mu gihe umukuru w'ingabo z'u Burundi Lieutenant General Premier Niyongabo yaraheruse kugendera igihugu ca Somalia Radio Inzamba nitwashoboye kuronka Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ngo agire ico avuze kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare
mu gusozera aya makuru tubabwire ibijanye n'indero amashirahamwe akomakomeye mu by'ubutunzi asabwa kuzotanga intererano y'ukunagura igisata c'indero ivyo biri mu cegeranyo c'ivyavuye mu nama rukokoma yo kurabira hamwe ingene ico gisata cyonagurwa aho abayitavye basaje kandi ko n'abakozi ba leta buze barakatwa amafaranga ku mushahara yofasha mu gisata c'indero ivyo ni bimwe mu byafundikiwe muri iyo nama rukokoma yahuje abegwa n'ico kibazo ni inkuru ya Benie Axelakana
Muri bimwe byafunditswe muri iyo nama rukokoma yamaze iminsi itatu ku bijanye no kunagura igisata c'indero mu Burundi harimo kugira ishusho imwe muri ico gisata c'indero uhereye mu mashuri y'intango kugera muri kaminuza ivyo navyo kugira bishoboke nuko abo bose begwa n'igisata c'indero baba barimwo bakagira n'uruhara rukomeye aho ngo baheza bakagira n'umwihwezo ku mpinyanyuro zose zabaye mu gisata c'indero kugira ngo barabe agahaze maze gakosogwe Abitavye iyo nama basabye kandi ko hokorwa amatohoza ku barimu bigisha ibyigo badafitiye ubumenyi kugira ngo basubirizwe n'abishoboye kuko nabyo ari intambamye ikomeye ku bijanye n'ubumenyi ku kibazo kijanye n'inyigisho zituma abahejeje amashuri baronka akazi itagoranye muri bimwe basaba harimo gutanga inyigisho ku bijanye n'ibisata bikomeye by'ubuzima bw'igihugu aha bakaba bashimiye ku byigwa by'uburimyi n'ubworozi ku bijanye n'igisata cy'ingenzi batibagiye uhinga bwa none bwo gutuma tumana ko amakuru ico bita retique Naho kubijanye no kunagura indero mu mashuri y'abikorera utwabo ikaco kimwe na ya leta abari muri iyo nama basaba ko bagwizwa abakozi babishoboye ibikoresho n'uburyo kubijanye n'amafaranga ikindi kibazo gihambaye cyizwe n'abari muri iyo nama cerekeye ikoreshwa ry'inyubakwa n'ibikoresho byo mu mashuri mato mato ayisumbuye na za kaminuza bene kwitabiye nama rukokoma bakaba bifuza ko hoshigwaho ishusho nshasha inyubako z'amashuri no gusanura yasanzwe ariho kuva mu mashuri mato mato gushika muri kaminuza ico cegeranyo kivuga ko hakenewe kubakwa amashuri mashasha kuva ku y'intango gushika mu ishuri shingiro guteza imbere amashuri y'imyuga atuma abayahejeje bikorera imirimo yabo nayo arakwiye gutezwa imbere kugira bishoboke nuko ibikoresho by'abanyeshuri byaboneka bitagoranye kandi ku giciro kitavuna aha bakaba basabye ko ikigo gikora ibitabo by'abanyeshuri LPP cyaronswe uburenganzira bwo kwishikira ku masoko yo hanze kugura ibikoresho kitarinze gusaba uruhusha leta naho ku kibazo kijyanye n'ubushakashatsi n'akanovera mu gisata c'indero bifatiye guteza imbere urwaruka hasabuga gushyiraho ikigega cyo gufasha urwaruka mu migambi mikuru mikuru ya leta ijyanye no guteza imbere urwaruka igisata c'indero ntigishobora gutera imbere ataburyo bubonetse bujyanye n'amafaranga Abari muri iyo nama bakaba babona ko amashirahamwe akomakomeye akwiye kuza arakwa amafaranga yo gufasha mu gisata c'indero reka ngo n'abakozi ba leta barakwiye kuza barakatwa buri kwezi amafaranga kugira ngo asahirize muri ico gisata babona kandi ko mu migambi y'iterambere ry'amakomine igisata c'indero cogira uruhara rukomeye
arakoze Benie Axelakana nino ngaha duce dusozera ano makuru yaranze ino ndwi turangije Josine Kaze nawe yabashikirije ndabifurije umunsi w'Imana mwiza mwese naho ubutaha
Nzamba.
Nzamba ya samirana. Amakuru, makuru makuru ya ranzi nyonyi.